Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru zigize ano makuru yacu yuno munsi kwa Mungu ku mugoroba. Mu gihugu cy'u Burundi abantu barenga 15 baraye baguye mu gitero cagabwe n'abitwaje ibirwanisho mu ntara ya Muranza. Turabigaruka ko mu ntango z'ano makuru mu Burundi kandi muri make utungane bwa Sekurekura Germain Lukuki aharanira agateka kazi na muntu ino mpirimbanyi yaheruka kugabanirizwa igihano kiva ku gifungo c'imyaka 32 kija ku mwaka umwe.
Nta dosiye shasha afise yotuma bamugumizayo, nta zina afise, nta stati n'imwe afise dukurikije amategeko penale, la loi penale iravuga amakategori y'abantu bapfungwa, aba preveni, aba condamne, preveni deteni n'ibindi. Wewe none wumva yo kwitwa ngo iki?
Uyu ni Maître Gustave Niyonzima yanonosoye amategeko asobanura yuko kugumiza Germain Lukuki mu munyororo ari guhonyanga amategeko. Hakujyaho mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda naho police ihagasopo abandikiza cha COVID-19 babandanya kuja mu bantu. Ibyo ni ndehano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya cyase mu bihagufi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barenga 15 baraye baguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho muri commune Rutegama y'intara ya Muranza. Hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ijoro ryejo kwa gatandatu baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho baturiye imodokari zibiri. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eloge Rikaneza.
Amakuru y'u Amerika rifite nuko abantu 18 aribo baguye n'imiburiye muri cyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muranza kwibarabara rya Muranza ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi, nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muranza. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nta numwe yashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru by'u Muranza niko rimwe amasoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari bakuye ibiziga mu bisigarira by'imodokari zaturiwe. Je ubwanje bwa minwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima, niko yemerejwe ijya Amerika. Umunyagihugu nirabasigura ko mu ngenzi zari imodokari zaturiwe harokotse bane bonyene, nta n'uwundi n'umwe wa kirazira yaharokotse. Bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka, niko yatwiganiye. Aba hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitanywe n'abagizi ba nabi mu gihe bariko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'ababicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro cyaba igipolisi bashimye kutavuga ibitegereza bapfuye. Stanini Mbona, musantere wa komine Rutegama, mushuhira yari yemeje ko abantu babiri bapfuye, batanu nabo barakomereka. Igipolisi cyo cyahisemo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nicatanga ibitigiri. Iterabwoba ryahitanye abantu, abandi barakomereka mu gitero cakozwe ku modokari zunguza abantu n'ibintu cabaye nka sambiri z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero 3 uvuye ku murwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muranza werekeza Igitega. Amatohoza ariko arakorwa. Niko canditse. Ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu 8, 3 bariko bavurirwa ku bitaro by'i Muranza, mu gihe ibitaro byo mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega bifite 3 nyene, naye iby'Ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura 2. Mu gatondo ko kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mbonera kure bakoze isaka ariko ntacyo batoye mu mihana yari yiketswe. Gusa abantu 4 barimo abagabo 2 bavukana b'abanywanyi b'umugambo Senere utabwanwe n'ubutegetsi baturuka avuka Remi Gahutu yashinze FNL yabyaye FNL batawe muri yompi. Mu ijoro ryo kuwa 9 rishyirwa 10 ukwezi kwa 5 guheze, abandi bantu 13 bari baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho ku ibarabara rya Muranza ya Gitega ahitwa Burambana muri komine Muranza. Mu ryo kuwa 26 ukwezi guheze naho abantu 4 barahitanywe n'ibitero by'amagrenade zakozwe ku bituro by'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, barenga 80 barakomereka. Naho mu ijoro ryo kuwa 16 rishyirwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro ihanura urubibe na Muranza na Gitega hishwe Ntindwi umvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano ku wa gatanu uheze mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta yemejeje ko abantu 29 ari bo bafashwe
kuri ibi bitero byabaye mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura amatoza y'igipolisi asana yarangiye ko haramaze gufatwa harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cyabereye mu Rusaka harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4 hanyuma kuri iki gitero cyabereye Muramvya harafashwe abantu 12 harimo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuhuko k'abakoguruke umupolisi umwe hama kuri iki gitero cyabereye I Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3 umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafatwa byemezo biriho ko ari bo babikoze hanyuma amadosiye yarashikijwe tunga
kugeza ubu nta muntu ucanga mu rwiwe uri kigira bino bitero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
eroje uri kaneza urakenuye tukiri mu Burundi ubutungane bwa sekure kura Germain Rukuki umwe mu mpirimbanyi ziharanira gateka kazi na muntu uyu yaheruka kugabanirizwa igihano kiva ku gifungo cy'imyaka 32 kija ku mwaka umwe byari bitegekanijwe ko apfungurwa ku munsi wa gatanu heze ariko abamwunganira babwira ijwi rya Amerika ko habonetse irindi tegeko ribwira ubutwara ibohero rya Ngozi amazemo imyaka 4 apfunzwe kutubahiriza iyo ngingo abaharanira gateka kazi na muntu kimwe n'abahinga mu by'amategeko bariyamiriza ico bita ihohoterwa rikabije kuko kubgabo uburuku ki apfunze binyuranijwe n'amategeko umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru ikurikira
ku munsi wa gatanu heze niho intumwa ya senare nkuru ya ntangwa mu gisagara ca Bujumbura igisatsa ciyungururizo uwo bita mu gifaransa wisye yaje gushikiriza Germain Rukuki mu ibohero rikuru rya Ngozi urupapuro rumumenyesha ko igihano yakatiwe c'umwaka umwe yakirangije ni nyuma yaho iyo sentare igabanirije igihano cyo gufungwa imyaka 32 kikaja ku mwaka umwe umwe mu baburanira Germain Rukuki yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umunezero udasanzwe kuko bobo cyo kimwe na bamwe mu muryango wiwe bari bazi ko agira rekugwe agataha abamuburanira bagiye mu biro by'ubutwari bohero rya Ngozi Rukuki yaramazemo imyaka 4 afunzwe gusaba urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka billet de redressement mu gifaransa bugingo uyu nawe yariko yitegura kubaha ubwo ruhusha yaciye bamenyesha ko ahawe itegeko n'ubugendozi bukuru bw'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires mu gifaransa rimubwira ko yoba arabangiriye gusohora mu ibohero Rukuki kugira tubitahure neza twabajije umwe mu banonosoye iby'amategeko Maître Gustave Niyonzima ica amategeko avuga iyo umuntu yagabanirijwe igihano
mu bisanzwe iyo umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare ibimuciriye nk'ivyo vya Germain Rukuki yaramaze hafi imyaka 5 apfunzwe ama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe uwo na w'amategeko ko abivuga aba yaramaze kuwupirija yarawurenze yacare kugwa rero buno nyene ico twita iriko prescription nkuko code de procedure penale bivuga abakurikiza urubanza ni parquet baca bategerezwa gukora uko bishoboka byose bakamuha billet de rarangissement ikaca afungiwe kugira rekugwe
sentare yungururizo yari yagize umwere Germain Rukuki ku byaha bitatu arivyo kuja mu midugararo igamije gutembagaza ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu hame no gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu yamari uwo mugabo yakorera ishyirahamwe rihana gateka kazi na muntu akate Burundi yagumanye ca kimwe cyo kugarariza ari naco gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe uko biri kose iyi ngingo irashobora gusubirwamo n'igisata ca gasamburamanza yamara Maître Dieudonné ne bashireshize nawe nyene yanonose by'amategeko asigura ko habanza gushigwa mu ngiro ingingo ya mbere igabanya igihano
naho byoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza ni ibintu byo kuja kurabisha amategeko ariko nta muntu ashobora kuguma apfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari ubuzoheza aja muri cassation kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize idonido kuko kasasyon ico bita recours extraordinaire naho yoba yobakabaye arukunguruza umuntu ukuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akabura na yidegenze.
Maitre Gustave Niyonzima aributsa amategeko yaho nyanzwe muri iyo dosiye ajanye niho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Nta dosiye shasha afise yotuma bamugumizayo, nta zina afise, nta stati nimwe afise dukurikije amategeko penale la loi penale iravuga amakategori y'abantu bafungwa, abapreveni, abakondane, preveni deteni n'ibindi. Wewe none wumva yokwitwa ngo iki? Nta nizi nafite ririko ryatunzwe ico twokwita vagabond en violation de la constitution. Rero n'ibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des nations unies sur la détention arbitraire ni na cadeau torture gufungira umuntu busa taki ntari karakora.
Subwa mbere haba urekugwa no gutungane maze akagumizwa mwibohero. Aha two kwibutsa idosiye yavugishije benshi iyo umupfasoni Krista Kaneza afungiwe mwibohero bikuru rya Mpimba yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe mu kwezi kwa kabiri no mwaka. Uyu mugore yari yarekuwe na sentare nkuru ya Muhambu gisagara ca Bujumbura. Ingingo imurekura Ijwi rya Amerika rifite ikopi ivuga ko inyuma yo kurekugwa yabwirizwa kutarenga imbibe z'igihugu no kwama yitaba ubutungane avuye muhira ku mvo z'amatohoza y'urupfu rw'umugabo wiwe atano mwaka bari bwamarane bubakanye. Nkuko byagenze kwa Jeremy Rukuki abunganira Krista Kaneza bagiye gutora uwo baburanira mu ibohero rikuru rya Mpimba maze babura uburenganzira bw'uko asohoka biye de la regisma. Gushika n'ubu uwo yari yarekuwe aracafungiwe muri ibyo bohero ryo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyamategeko basaba ko amategeko yokurikizwa maze abarekuwe n'ubutungane bose bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nari nabice ku masonga nkitangura. Polisi y'u Rwanda iraburira abantu bose banduye COVID ya 19 akwikumira bakabandanya baja mu mirimo ibahuza n'abandi. Uzofatwa bikaboneka ko yanduje abandi azohanishwa ibihano bikomeye birimo no gupfungwa imyaka igera kuri 3. Asumta Kabuyi atugire ku muriri w'ino nkuru.
Nyuma yaho bimaze kugaragara ko hari abantu basanganywe COVID-19 ariko bagakomeza kugenda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya. Polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi yarazi ko arwaye ibihano bimutegereje. Kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe agasanganywa COVID-19 ariko ntahita ajya mu kato ahubwo agakomeza guhura n'abandi. Polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri restora ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi rya Amerika ko afashwe kuri uyu wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza COVID-19 ko ibihano bibategereje.
Icya mbere nuko indwara nyine barabizi irahari kandi iravuka. Cya kabiri nuko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye indwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukubyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, baremba ukabajyana mu bitaro. Ariko rwose kurenga ku kutwara amabwiriza byakururira ibibazo kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara urumva biba bigiye mu bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakurura ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri nibasanze bayirwaye nibakurikiza amabwiriza.
Polisi y'igihugu iburira abarenga kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira atiye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona.
Umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa ni uko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi yahanwa n'ingingo y'ijana na 17 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kimurenze imyaka 3 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarengeje 500,000. Iri tegeko iyo ari nk'indwara idakira igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 bati makunyani na makunyabiri gitani. Mubyukuri igihe cyose wahawe resulta ya positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka ari ubwa covid ari n'ubundi bwandu ubugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba ari kureba
igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye covid 19 akanga kwishyira mu kwato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'ibihumbi 10, amande y'ibihumbi 200 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe kandi wabyitabiriye nawe agacibwa 25,000 ndetse n'amande y'ibihumbi 50,000 kukuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura covid 19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi weje abantu banduye covid 19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye covid 19 mu gihugu hose ugera ku 35,000 886, harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara. Abakirwaye bakaba bangana n'8,898 abo iyi ndwara imaze guhitana baragira kuri 411. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka rwejeje amashuri ya kaminuza mu Burundi no mu bihugu bibanye by'u Burundi kibandanya kwiyongera, naho amashyirahamwe yitaho ineza y'urwaruka hamwe n'abategetsi bagihagurukiye amahirwe y'urwaruka yo kuronka akazi rugiheza amashuri ahanini ateragabanuka kubera ubukene bwiyongera mu bihugu bitandukanye hamwe n'ikiza cya covid 19 naho biruka ariko rumwe mu rwaruka gwemeza ko rutariza amaboko. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yadutumiriye bamwe mu rwaruka rwemeza ko bari kubarakora ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'ico kibazo. Abo nabo ni Dieudonné Nahimana, arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation Burundi. Nahimana hatwibutsa ko ari umwe mu banyepolitike bari bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Rock Bideri yahejeje muri kaminuza Ines Ruhengeri mu Rwanda. Leopold Maruha nawe yahejeje mu Rwanda mu bijanye n'indero hamwe n'inyigisho. Maruha niwe atangura avuga ukuntu abona ico kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka ruhejeje kaminuza.
Nyakubahwa Frederic, nk'uko bivuze haciye imyaka ibiri nagiye kaminuza mu Ruhengeri. Kubitubwiye nakagira Roma umuntu bicaye ngaho umugabo kwicara nyine sinzi bakwicara kuko umuntu aguma yirukanga nubwo akazi kagoye kuboneka. N'uyu munsi rero amaperedofe yose tubona nk'uko yavuze n'ibya edikasiyo n'ibya fakulte ya edikasiyo igisata kijyanye n'igifaransa n'icyongereza, iyo turimo turaraba amaperedofe aba basaba amaesperiyanse urushaho kugira esperiyanse uvuye ku ishuri usanga baronka akazi ari babandi nyine bakakagumamo babandi nyine bamubari bagasanga nyine twebwe rero twatwibaza nje namwe nibaza ikibazo kimwe nigeze kukibaza umunsi umwe na kibazo cy'umuntu ndamubaza none gute batatugirisha amaformasiyo certifiante au moins aduha amaesperiyanse kuko kandi ibyo bita esperiyanse nayo nje sinaza kwari na esperiyanse kuko bisaba kuba umuntu yangaje abantu bamaze gukora ahandi aho kwangaje abatarakora bangaje bakoze ahandi. Rero ikibazo cya kini kibazo ku bantu duheza abantu duheza barashobora kugira aho hari abagira aho bakuruka batararonka akazi batarakora.
Ariko Leopold, igihe mwa muri mu mashuri mwaronka karyo ko kwimenyereza mu mashyirahamwe cyanke mu biro bakabaha nk'akanya mukagira ibyo bita stage?
Ego jewe nkagenya ndakubwiye medication mu Ruhengeri dukora stage y'umwaka wose, twakoze stage y'umwaka wose n'amazimwaka wose nigisha nigisha igifaransa n'icyongereza muri secondaire, hanyuma turandika ibitabo. Rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata kumva bikoze biga kuko nta certificat bamuha yabyo bashaka bafata kumva ari mu ishuri, ariko iyo ni experience ikomeye cyane. N'umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora na stage kandi bakamukota nka ekotasiyo ziri kuri se, urumva ko iba ari experience ikomeye cyane. Ariko rero kubera ko kwa kwa tarpa prorundi mi apare a diplomo burundi tiye ila viharo ala experience nicho kiwato kihari
nane Leopold Maruha huku maze kumara nyaka ilengibiri mutaronga kazi hari ibintu mubona ngo uhindura ukuntu mwahora musaba kazi kugira ngo murabe ko byogenda neza canke mukagira nk'ibintu byiyumviro nta bintu bishasha muri ko muragerageza kuko hari ibintu byinshi byahindutse kuva mu myaka ibiri heze ubushomeri bwayo buhari ariko haraje n'ikiza cha COVID-19 cyatumye n'ubuzi buke bwari buhari bugabanuka kurusha hari ikintu muri ko muriyumvira kugira ngo murabe ko muva muri ubwo bushomeri
Jero ni kwa daraba ikiwa chanda hicho cho leka mungile ni kwa Frederica na wekwa atu mbiliza hariki wazo mfise abanatukize mwini sisteme za kera mwini sisteme ya kera na jewe na kwa mbile kubaniza narize sogonde narize primera mbiga sogonde na hiza sinike zendo ni kuru ya mkukwe naria ijo naliku mbile narize ndaheza sinike zendo ni kuru ya mkukwe naria narize sogonde mika mwiso kwende nize letre moderne mwiso letre moderne za mwini mjese urundi mika literatura anglese lande literatura anglese mwa na wengine ni itali ni kindi ni kustane literatura tu hali kwa tupamuri izo mwana mwaza kujamu kwa anda ni giza edukaso sinige ze mboni kuri anko kwenalia hanyuma yore ya wano waliku wabu ango ni kujama anko ni dukore ni ki loni ni nisulizo jemu anda wa wazani abudu watu kanya maanda wa wazani oke okay. Mwiko 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 mufiseni mitaye mko mwa mazegu heza kukimu ya hezwe mwaze kwa mitaye mtoso kanyo mitaye mwise mkaja mkora na atu mkakini tatu kakora fanku ni kiwazo
ni kiwazo gikome cha negosi ni kiwazo mwuse cha antu kona ria ni kiwazo gihamba cha negosi ni kiwazo cha
nero techo niko na koro gumbu mbamu hali chendi mbila nabuga ni kameme uburundi kumuli ya mita African community daya ndio guli kandi tuko tuanalisi terija isira kene chongeza umudiko da rondela nege ya nyabana ka ndare vakans awanye shuri kuko muko ala franka wai muze wazivete era kendo tulevis ele meki lo fong riendo dene la kreidi diable leno na fache yo slogan kugira ngo nimize ababyeyi bafata abana babo babaduhe tubegeranye tubokite pandare vacances hanyuma tubigishe babe okite ikirimo icyo nicyo kintu natanguje nuko niyo kigitangura nibyo ndiko natanguza kugira ngo ndeke kwicara nanje
ni ikiburo cyiza cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri cya entrepreneuriat ariko duhiriwe duhishije ko turi kumwe na mushyirantahe Dieudonné Nahimana asanzwe aranguye ibikorwa nk'ibyo nashaka kubwira mbere na mbere imbere y'uko duha iziyumviro cyangwa ubumenyi mu byerekeye ukuntu abaheje kaminuza bakwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo bagatanga n'akazi kabakikorera twabo nashaka kubwira mbere na mbere atubwire ukuntu abona icyo kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza ushyirantahe Dieudonné Nahimana
urakoze cyane nibaza yuko wahereje kuvuga yamaze kuvuga ikibazo aho gitangurira ikibazo gihagaze bwa mbere ni muri icyo nakwita systeme educative ingene ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe usanga bidaha akaryo ko umunyeshuri yiga kandi azi neza ko ari bazo kwirondeza akazi agashobora kuba agatanga usanga rero ingene amashuri yari atunganijwe kera aho ubuzi bwa mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na administration itunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki icyo gihe ubuzi bwari buboneka reka ko tuke tugira ikiganiro tubatumira n'abantu babize amashuri ya kera bavuga ati twebwe bagenda ku ishuri ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka akazi kubera ko atabandi bantu bari bafite ariko babikora ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe icyo gihe n'uyu munsi niko bukimeze donc sisiteme yatanze duko nyene ituma abantu baja mu mashuri mugabo bakagenda baheza ukavuga dutiguzi gukora iki ubwira ibintu yuko azi ibintu biri byose ari enseignement général ubwo ata kintu kiri sadika kiri pratika ashobora kubabikora akora icyo ni ikibazo cya mbere kijanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na system scolaire ngene yubatswe muri bihugu byacu. Cya kabiri ni ikibazo kijanye na kimwe mu bagize nyine muti massage mukora imbere y'uko mutangura ku amashuri mutangura gukora massage atunganijwe gute. Donc ibyo bita ajya massage amashuri asigaye agenda kurusha abanyeshuri bagenda kwigugira kwimenyereza usanga bagenda atatunganijwe neza atanga uburyo bwo kuyashigikira burimwo. Ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatique mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanto laboratware kuri arico banata nbahari hanyuma akaza bakamupima urupapuro yuko yagize stage mugabo atakoze ibijyanye n'ibyo yize kubera ko iby'amasage bitari subventionne. Icya gatatu nurangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gica gituma habaho ubwo bushomeri ni uko abanyeshuri naho baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize ni uko usanga bitoroha ko bumva ko bashobora gukora ibitajyanye n'ibyo bize. Ni ukuvuga murabyi yuko muri ibyo bihugu nk'ayo muri Amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajob hari ibikorwa umuntu ashobora gukora naho bita bijyanye n'ibyo yize ugasanga ashobora kuvuga ati ndashobora kujya gukora muri resitora ndashobora kujya gusiga irangi naho nize icyongereza atari nagize iki. Ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yarangije kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzuguri.
Ikibazo cy'umuco
ni intambara itatu nyamukuru dutuma habaho ubushomeri muri kino gihugu.
Ikibazo cy'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo cy'ukuntu abahejeje kaminuza bashobora kwiyunganya bagatangura akazi turakigaruka ko nacyo nyine ariko ngomba tuhe n'ikaze mushyirantahe Roque Bideri nawe nyine ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yahinduye muri kaminuza Ines mu Rwanda akaba nawe nyine gushwa ataronka akazi nashaka Bideri Roque muraho murakomeye
muraneza na mutoro turakomeye
yego metero
ndabaramukije ndabamukije kane ndabamukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro ndabamukije n'abari ko baradutega amatwi bose.
Kigome namwe mutubwire Rock Bideri icyo muri kumara kwa muri iki gihe mwaheje kaminuza mu mwaka uheze ariko gushika ubundi muri aronka akazi ikintu muri kumara kwa nikiye kugira ngo muhindure ibintu
muri kino gihe urabona cyane cyane mu gihe turimo ni gihe abanyeshuri benshi barangije amashuri bayaheza mu gihe hari hariho ibihe bya corona bikunze gutoroshya cyane cyane muri ibi bihugu dutanze tuherereye ingingo bikiri mu nzira y'amajyambere usanga hafungure n'ubugorana kubona. Rero ikibazo nyamukuru kigenda kigaragara cyane usanga cyane cyane ari uko muri ibi bihugu turimo usanga utaboneka neza by'ukuri ugasanga kandi iyo hari ubonetse gusaba uburambe ku kazi bw'imyaka itari munsi y'itanu kandi ugasanga kugira ngo umunyeshuri aba avuye ku ishuri afite ubwo burambe mu kazi kiba ari ikibazo gikomeye. Rero ikindi kibazo kica kiboneka ni uko usanga ibintu by'imyimenyerezo bitwa amasage kugira ngo abanyeshuri babashe gukarisha ubwenge babone amasaje professionnel nabyo bikagenda biboneka. Rero ugasanga itambamye cyane niyo habonetse ayo mahirwe kugira ngo barangije babe bubona ubuzi usanga ari ikibazo gikomeye cyane.
Rock Bideri ndagushimiye cyane rwose.
Murakoze cyane namwe ndabashimiye kuri aka kanya mwampaye kugira ngo
mushyiranahe Dieudonne Nahimana ivyiyumviro mwashikirije n'ivyiyumviro ngirakamaro cane gose urwaruka nibaza ko ruzohabonera akaryo ko guhindura ivyiyumviro nkuko twabivuze. Mwakoze cane turagushimiye nawe mushyiranahe Leopold Maroha ku vyiyumviro eka no kuba mwitavye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye cane ego kwigana mwaduhaye kandi ndabashimiye no kuganira hanyushije gutumiramo. Mwakoze cane.
Akaba ino ngara duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikro mari kumwe na Joidiana inahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu ku izina ry'abagenzi bacu bose tukaba tubikibaniye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mugire umunsi mwiza wa Mungu mubanyi no mu vyanya hanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.